Beni Necmi Demirik. Ijwi d'Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Turabaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kane tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2019. Kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Mukangemanyi Adeline Gwigara avuga ko ubutungane bwahengamye mu Rwanda.
Ntabwo nabona icyo mvuga, birenze kubabara n'uguseka.
Uyo ni Mukangemanyi Adeline Gwigara, umugore wa nyakwigendera Sinapol Gwigara, avuga ko ubutungane mu Rwanda bwahengamye mu cemezo umucamanza yafashe ejo kuwa gatatu kivuga ko icyamunara ku matungo y'ihinguriro ry'umuryango wiwe cyabaye mu buryo bwemewe n'amategeko. Turavuga no ku nama ijeje umutekano ku isi ariko irabira hamwe ku munsi wa kabiri ibijanye n'itegurwa ry'amatora yimirize mu mwaka w'2020 mu Burundi, ku itegeko rigenga igwizwa ry'inka mu Burundi, kwitanguzwa mu gihugu cya Kenya ry'umugambi wo gushyiraho nimero y'umuntu ituma umwidondoro wiwe uboneka ku rubuga ngurukana bumenyi, ku ndwara y'imibembe mu Burundi, hamwe no kwihiganwa ry'umupira w'amaboko wa volleyball mu gice cya gatanu cya Afrika ryatanguye i Kigali mu Rwanda. Radio Ijwi Amerika i Washington DC. Amakuru yo mu biyaga binini. Mu Burundi ku munsi wa kabiri inama ijeje umutekano ku isi ariko irabira hamwe ibijanye n'itegurwa ry'amatora yimirize mu mwaka w'2020 mu Burundi, iragaya ko ibiganiro bihuza abari mu matati mu gihugu cy'u Burundi bitigeze bitera intambwe. Umenyesha makuru wacu i Bujumbura Raymond Zimana araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Naho abagize iyo nama bemeza ko hari akagihaze mu gihugu cy'u Burundi, intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakunguni ku Burundi mbere y'inama ijeje umutekano ku isi yemeje ko kuwa 15 ukwezi kwa kabiri muri uno mwaka hemerewe umugambwe SNL w'abatavuga rumwe na leta gukorera ku mugaragaro. Ibyo rero bigashobora gutuma haba ibyiyumviro bitandukanye no kudakumirana ku rubuga rwa politiki mu ntumbero yo gutegura amatora buri kimwe bose mu mwaka wa 2020. Kindi Michel Kafando yibukije ni uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasubiye kwemeza ko atazokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2020. Iyo ntumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wabo ariko ababazwa n'uko atamubonano yahawe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu rugendo yagize mu Burundi kuva ku igenekerezo rya 20 gusha kujya 29 ukwezi kwa mbere 2019 mbere y'inama y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa Afurika y'ubuseruko kugira yemeze kwishyiramo mpuzamakungu ONI rizobandanya rifata mu mugongo ibiganiro hagati y'Abarundi. Kafando yavuze ko ibiganiro birukiyemo bose kandi atawe bikumira ari umuturama ku bibazo bihanze u Burundi kandi ko ari byo bizotuma tunganya amatora meza mwaka wa 2020 hubahirije amasezerano y'amahoro y'Arusha. Naho yemeza ko atakirava muri izo biganiro, asaba impande zose gushyira ingufu hamwe kugira abone kumwumvikana. Intumwa idasanzwe ku Burundi y'umunyamabanga mukuru wa ONI avuga ko yabonanye n'abahuza mu matati y'Abarundi kwa umufasha mu biganiro Benjamin Mkapa yamubwiye ko akazi kiwe karangiye. Nayo umuhuza akaba ariwe perezida w'igihugu cya Uganda yamubwiye ko abakuru b'ibihugu mu muryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko bakiriye icyegeranyo cy'umufasha mu biganiro by'Abarundi kandi ko bagiye kuvugana kugira imibonano ibandane. Kafando yemeje ko inama y'akarere yashinze igikorwa cyo guhuza Abarundi, abakuru b'ibihugu bya Tanzania, Uganda hamwe na Kenya kandi hatanguye kuvugana hagati y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko ku bijyanye n'ibiganiro bihuza Abarundi. Iyemererwa ry'umugambo utavuga rumwe na leta urongowe na Gatongwasa byarashimwe n'abatari bake. Igihugu cy'u Bufaransa kikabona ko amatora ahurikiyemo bose ari yo nzira irashe ya demokarasi, ariko ikanegura ko ibijanye n'agateka ka muntu bitifashe neza. Awuserukiye u Bufaransa akagaruka ku ngingo ya leta yo kugara burundu ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI biraba iby'agateka ka muntu mu Burundi. Igihugu cy'u Bwongereza cyo cyemeza ko hari bitifashe neza mu bijanye n'agateka ka muntu. Ibyo bidatorewe umuti bishobora gutuma agahengwe kariho kagenda kagirira. Ububirigi bwo bwemeza ko ibintu bitera biyangara gushikaho iby'umutekano muke byatandukiriye akarere u Burundi burimo. Aho userukira icyo gihugu avuga imigwi y'abagwanyi b'Abarundi ivugwa mu turere tw'ubumanuko bwa Kivu mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'ihungabanywa ry'umutekano riboneka ku rubibe u Burundi pana n'igihugu cy'u Rwanda, bukemeza ko ingwano mu karere k'ibiyaga binini atawe izoshimisha. Uburusiya bwo bubona ko ikibazo cy'u Burundi kitari gikwiye kwigwa muri iyo nama kuko ibintu byifashe neza mu gihugu, mbere n'u Burundi bukaba bwasubiye gusaba ko bukugwa ku rutonde rw'ibihugu byigwa muri iyo nama. eka n'uwaserukiye igihugu cy'Ubushinwa abona ko Burundi butekanye akavuga utwigoro dukogwa tugusubiza hamwe abarundi agasaba ahubwo ko amakungu yofasha Burundi kuko n'abarundi bahunze bariko barahunguka ariko makungu yo kubahiriza ubwigenge bw'igihugu cy'Uburundi uwaserukiye igihugu cy'Uburundi yabwiye abari aho ko ibintu bitera bimera neza mu gihugu kuva mu mwaka wa 2017 hatangujwe ibyo gusubiza hamwe no gutsimbataza intwaro ya demokarasi aha yagaruse ku ibwiriza shingiro ryemejwe bikazotuma isungwa amategeko kugira amatora ya 2020 aza kogwe mu mutekano kandi atabakumiriye Albert Shingiro akavuga ko ibisikanwa ku mabanga y'umukuru w'igihugu azobahejeje ibiringo byiwe mu mwaka wa 2020 n'uwundi mushasha azobatowe ari ikintu kitari bwaboneke mu gihugu kuva Burundi byikukira mu mwaka w'1962 uyaserukira Burundi agasaba ahubwo ku bihugu byafatiye ibihano Burundi byotezura kuko ari akarenganyo mu guhonyanga amategeko yo gushyigikirana kw'ibihugu nayo kubijanye n'ibiganiro Burundi bumenyesha ko biri mu mico n'imigenzo y'abarundi ariko bugahakana bashaka kwivanga cyangwa gutegeka umuti ku bibazo biraba abarundi shingira akavuga ko umuti ku bibazo by'abarundi uzotorwa n'abarundi Ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aho sentare yo mu ntango ya Kaciru mu gisagara cya Kigali yasomye urubanza rw'ihinguriro gitarya Rwigara ivuga ku icyamunara cy'amatungo yaryo ikurikije amategeko umuryango wa Rwigara uvuga ko sentare yahengamye umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Kigali Eric Bagiri ubusa yaduteguriye iyi nkuru
Bikabije byaba byatwaye iminota ibarirwa mu icumi umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kakira asoma icyemezo mubaregwa nta n'umwe wagaragaye mu cyumba cy'urukiko ahubwo hagaragaye ko nyakwigendera Sinapol Rwigara Maitre Jambier Rwagatare wunganira uruganda aravuga ko mu bitarubahirijwe harimo ko bagombaga gukora amatangazo agatambuka ku maradiyo na televiziyo ahamagarira abapiganira cyamunara akavuga ko n'iminsi itanu yagenwe n'amategeko nayo itubahirijwe mbere ko cyamunara ibaho avuga ko umuhesha w'inkiko Habimana yashyiriye Anne Rwigara itangazo rya cyamunara kuri gereza ya Mageragere kandi ikigo cy'ubucuruzi gifite ubuzima gatozi ngo kitamenyeshwa muri ubwo buryo abunganira Rwanda Revenue Authority n'umuhesha w'inkiko w'umwuga bakavuga ko nta tegeko rivuga ko kumenyesha cyamunara nyir'ikigo bamusanga mu biro cyangwa mu rugo urukiko narwo ruvuga ko rwabisuzumye maze rwanzura ko rusanga harakozwe amatangazo ya cyamunara umuhesha w'inkiko agashyira Anne Rwigara itangazo azo kuri gereza aho yari yagemuriye abavandimwe be hari ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 9 umwaka ushize mu cyemezo cy'umucamanza nta nahamwe yavuzemo Anne Rwigara wabonanye n'umuhesha w'inkiko ahubwo yavugaga Diane Rwigara mu gihe yari amaze umwaka usaga muri gereza yavuze ko kumashyira hamwe n'imiryango ifite ubuzima gatozi imenyekanisha rya cyamunara rikorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa ku biro bitashoboka hagakoreshwa ubundi buryo yavuze ko iyo wamenyeshejwe abona bimubangamiye ahita anyomoza mu gihe uburanira uruganda rw'itabi PTC ngo yemeza ko Anne Rwigara yahawe itangazo rya cyamunara kanga kurisinya umucamanza yabwiye abari mu cyumba cy'urukiko ko asanga cyamunara yarabaye kandi kitabirirwa nyuma y'amatangazo yari yatanzwe yanzuye ko cyamunara itagomba guteshwa agaciro ku ndishyi zingana na miliyoni 10 z'amafaranga uruganda PTC rwasabaga kuko ngo rwashowe mu manza bikanarutera igihombo umucamanza yavuze ko ntazikwiye yavuze ko PTC yikuye mu manza ahubwo ari yikwiye kugira iki genera birega kuko ngo yabashoye mu manza umucamanza buragato ngo arangize gutangaza icyemezo hahise azamuka amajwi yamiriza mu rukiko yaturukaga kubo kwa Rwigara abahoze ari abakozi b'uruganda n'abavandimwe b'umuryango wa Rwigara bagiraga bati Yesu we yewe 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 umucamanza ategetse ko uruganda rw'itabi rwishyura abanyamategeko batatu bunganira Rwanda Revenue Authority n'umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana bumwe 1500 by'amafaranga yavuze ko nibidakorwa ku bushake haziyambazwa ingufu za leta maze ahita ahaguruka ava mu cyumba cy'urukiko abandi basigara bijujuta Madame Mukangema Nadirine Rwigara umugore wa nyakwigendera Sinapol Rwigara uruganda rw'itabi rwatezwe mu cyamunara yararufitemo hejuru ya 90% by'imigabane hanze y'icyumba cy'urukiko ariyumiwe
ntabwo nabona icyo mvuga birenze kubabara no guseka
gute
kuko igihugu cyitwa ko gifite demokarasi kirashaka iterambere ry'abaturage nta kindi gikora usibye gukoresha inkiko ngo bahombye abaturage bacyo baba tesha umutwe babarindagize mu manza zitagira iyo ziva n'iyo zijya ubu noneho harakoreshwa inkiko kugira ngo abantu batimitwe ariko ntayo tuzata mu izina rya Yesu ritariri ryarakeye gusa biteye agahinda kumva ko ubutegetsi ngo bushakira abaturage neza ngira ngo umuntu wese arabibona ko hari ibipapirano gusa ari ibihimbano ibiriho n'agahoma muntu
madame Adeline Rwigara akavuga ko muri rusange batabonye ubutabera
nabo sibo biteye n'agahinda kubona umucamanza yicara akabazi neza ibyo yize niba koko barize kigaye nibaza niba baramize nibaza abategeka je wabari sinzi ubwoko bwabo n'ababakorera bose niba twari dufite ubutegetsi bushyira bw'ukuri bushyira mu gaciro ntabwo ubucamanza bwakora ibintu nk'ibi niba baranyize ntacyo bizi kumva rero uri imbere y'ikintu ukabakora ibintu binyuranyije n'ibyo utekereza biteye ubwoba nta mategeko akora muri iki gihugu ibyo birazwi nta muntu utabizi ariko mu ijuru hari Imana.
Umugore wa nyakwigendera Sinapol Rwigara yabwiye Ijwi rya Amerika ko nyuma y'iki cyemezo bagiye kwicara bagasuzuma niba bakijuririra gusa akomeza gushimangira ko batazacika intege mu buryo ubwo ari bwo bwose.
Ntabwo tuzacika intege mu buryo ubwo ari bwo bwose kuko ibona abandi babisaza imyaka ine yose kuva itariki ya kane z'ukwa kabiri 2015 twicaye duhanganye n'imanza zitariho nubwo ngo bashaka guteza imbere abaturage ibintu byacu byose barabihagaritse hariya barasahura baradufunga baratubuka baradusenyera baricya. Ntabwo tuzacika intege rero kuko ibyo twirukaho twe nta mahugu arimo n'ibyacu twarabikoreye ntituringurukira turi bakavukire b'icyo gihugu.
Igihe cyamunara itavugwaho rumwe yabaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa 2018 hagurishwa izina ry'uruganda abakiriya barwo n'ibirango byarwo byagurishijwe miliyoni 75 z'amafaranga. Ikigo Rwanda Revenue Authority kirishyuza abo kwa Rwigara imisoro ikabakaba muri miliyari 6 z'amafaranga muri cyamunara zimaze kuba zose bigaragara ko hakibura asaga miliyari 3 ngo umwenda wabarwaho ubashe kuba warangira. Bivuze ko rero hari indi mitungo ishobora kuzatezwa mu cyamunara mu minsi iri imbere kuko uruganda rw'itabi rwose rwamaze kugurishwa.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi ku muhingamo wo ku munsi wa kabiri umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Juvenal Ndayiragije yariko yishura ibibazo by'abashinga amateka ku nteguro y'itegeko igenga igwizwa ry'inka mu Burundi. Inguru y'umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka.
Abashinga amateka basanga bamwe mu bajejwe intwaro hagati mu gihugu bariko baratoteza aborozi b'ibitungwa aho bakabagiriza kuragira ibyo bitungwa ku mitumba bavuga ko kizira kikaziririzwa. Umushinga amateka Juvenal Ndayiragije ari mu bashinga amateka badoma urutoki ku byo bita agatotezo gakorerwa aborozi b'ibitungwa byaba bito bito cyangwa ibinini binini.
Mu kurindira rero yuko ubwatsi buboneka no mu kurindira yuko iryo tegeko rijya mu ngiro none abanyagihugu ntibashobora kuba baragiye ku mitumba. Ikindi twabonye ni uko hari ukwihika mu kiza iyo izo nka iyo izo mpene bazisanze ku mitumba harimo abaca bihika mu kiza bagatangisha amafaranga bene izo arenze urugero bakishimikiza itegeko ngo twararitoye mugahitaraja mu ngiro bakagitwaza asa n'ibyo bafise bakabesha ngo niyo bere bikira gikoza ibyo ndabivuga ko ndabifite n'ubururiro mugabo henshi usanga ari kwikika mu kiza kuko usanga ari ziyandongozi zo ku bitumba.
Undi yemeza ako gatotezo ku borozi b'inka ni Pasikari Nyabenda umukuru w'inama nshingamateka atangazwa n'ingene hari abajejwe intwaro bamwe bamwe baza baratanguye gushyira mu ngiro itegeko risigaje imyaka 3 kugira rije mu ngiro. Warongoye inama nshingamateka afite icyo asaba umushikiranganji ajejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije.
Twebwe nk'abaserukira bene igihugu nta narimwe tuzicara hano dusasa ngaha mu ngoro tuje gutora itegeko ikandamiza umunyagihugu. Sinumva rero umuntu ariko aracisha ku biti no ku mabuye uno munsi umunyagihugu ariko araragira hene yiwe ku mutumba inka yiwe ku mutumba ngo itegeko ryaratowe kandi twebwe twaramaze amasaha n'amasaha kuri iyo ngingo itanga ikiringo kugira abantu bitegure mugabo uno munsi ugasanga umukuru w'umutumba ngo mwarabyumvise mu nama nshingamateka barabitowe. Tubasabe rero gukorana n'abajejwe intwaro kugira ngo by'ukuri ntihagire umunyagihugu ahohoterwa ataritegura ntitwumve uriko aratangizwa amande uno munsi kandi nk'ababaserukira twebwe twarabibonye ko bakwiye guhabwa ikiringo cyo kwitegura iyo myaka itatu irenze aho itegeko rizoca rija mu ngiro mugabo uyo muntu ataritegura bamuha amahoro.
Umushikiranganji Deogide Rurema nabo nyene ntatahura abo bafashe iya mbere mu guha ibihano aborozi bagiriza kuragira aho badafitiye uburenganzira ku itegeko ritarashyirwa mu ngiro. Uwo mutegetsi ahumuriza abo baserukira abanyagihugu ko ibitari bike bigiye kurangurwa kugira aboneka umuturamo.
Ibi bijanye n'irya tegeko ryo kororera mu mpongore n'ukuri no demesha abashinga amateka yuko atanzu irikirasha mugabo ashobora kuba uyu n'uyundi abo nabo nk'uko mwabibonye tuhejeje guhindura indinganizo y'abajya bari basanzwe bajejwe urimyi n'ubworozi mu ntara ubu murabona ko ari ibiro tugiye kongeramo abakozi rero bakore nk'umugwi mugabo umuntu ntakore nk'umwe iyo mitwa ikorero muvuze y'aba ganga bitungwa ko nabo twobojamo ngira ngo nibyo twaravyarimo umugwi ujejwe ibyo gukurikirana neza ibitungwa
ivyo guhi bihano abagirizwa kuragira ibitungwa mu mitumba abashinga mateka bashikirije ko bivugwa cyane mu ntara za Muyinga Kayanza Rumonge na Makamba naho mu gihe hariko yigwa kuri uyu wa kabiri integoro y'itegeko rigenga kugwiza umwimbo w'amata mu kugwiza inka ziturutse ku kwimisha urushinge umushikiranganji ajeje ubworozi yashikirije ko hagiye kugira igikozwe icyo naco rico kugwiza ibigo byo kugwizamwo imbuto mu gihugu hagati mu gihe ivyahora mu gihugu byaharurwa kurushi umushikiranganji Deogide Rurema yanamenyesheje abashinga amateka ko hagiye gushingwa igisata cigisha abaganga b'ibitungwa muri kaminuza y'u Burundi nivyo bikazofasha kugira abaganga b'ibitungwa bahora baharurwa kurushi mu gihugu bongerekane nk'uko uwo mushikiranganji abivuga Bujumbura Evariste Nzikobanyanka Ijwi rya Amerika
i Washington DC mu ntumbero yo kugwanya ubugizi bwa nabi muri Kenya no gutuma ababa muri icyo gihugu bitabwaho neza leta y'igihugu cya Kenya yatanguje umugambi wo gushyiraho nimero y'umuntu ituma umwidondoro wiwe uboneka ku rubuga ngurukana bumenyi ariko amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu ariyamiriza uwo mugambi avuga ko abanyagihugu batarategurwa bihagije kandi batanagishijwe inama umumenyesha makuru wacu Eroje Wirika neza ni Nairobi mu gihugu cya Kenya adufitiye ibindi kuri iyi nkuru
Uwo mugambi uzotwara amamiliyaridi agera kuri atandatu y'amashiringi ya Kenya angana n'imiliyoni 60 z'amadolari y'amanyamerika. Leta imenyesha ko yashyizeho uwo mugambi cyane cyane mu ntumbero yo kurwanya ubugizi bwa nabi harimo ibikorwa by'iterabwoba. Ni nyuma yaho ku itariki ya 15 ukwezi kwa mbere guheze igitero cy'abihebyi ku nyubako ya Dusiti Nairobi cyahitanye abantu 71 abandi batari bake barakomereka. Umwe mu migambi Perezida Uhuru Kenyatta yashyize ahabona umunsi umwe nyuma y'icyo gitero ni ugushyiraho umugambi wo kumenya umwidondoro ku rubuga ngurukana bumenyi w'abanyakenya bose n'abanyamahanga ba mu gihugu aramutswa. Uwo mwidondoro uzoshoboka biciye ku nimero imwe umuntu wese azoba yahawe mu kwiyandikisha. Perezida Kenyatta:
My administration will complete a central master population database.
Abamfasha gutunganya intwaro bazoshyiraho ikigega cy'umwidondoro w'abaturagihugu bose utagira amahinyu na gato kukuri kose kwica umuntu ari. Ikigega kizoba kirimo amakuru yerekeye abanyakenya bose hamwe n'abanyamahanga ba muri Repubulika yacu. Ikigo NIMS cy'igihugu kijejwe gutanga karanga muntu kizoshyiraho nimero imwe rudende y'umwidondoro izobizwe kwizi na ya huduma namba.
As the huduma namba.
Iyo nimero y'umwidondoro umwe rudende itangwa iriko imyidondoro ya karanga muntu, igitabo cy'inzira passport, uruhushya rwo kugendesha imodokari permis de conduire mu Gifaransa, inzandiko zo kurihira kamakori, urupapuro rw'amavuko hamwe n'ibindi. Wanyama Muziyambo ni umukuru w'igisata kirabi ibikorwa by'igihugu.
Objective ya huduma namba iyi,
intumbero y'iyi huduma namba ni imwe gusa, gutuma serivisi za leta ku banyagihugu bayo ziba nziza kurusha. Karanja Kibicho icyegera cy'umushikanganje w'umutekano nabavuga ko iyi nimero ije kuruhura imitwara abanyakenya bahora bigendeza ku impapuro z'umurengera.
Ukikura register file kwa maisha yako yote, hakuna mtu ataenda kukuuliza tena.
Umaze kwandikwa harya ubuzima bwawe bwose nta muntu azosubira kandi kukubaza amakanda yawe ifoto yawe, kuko leta izoba yaronsa amakuru y'umwidondoro wawe wose ku nimero imwe. Umuntu ashobora kwiyandikishiriza mu kibanza cya cyose hari ibikoresho bigezweho, mugabo utegerezwa gutanga umwidondoro wawe wose atacusize. Uba muri Kenya atari umunyakenya na watubwire ni impunzi cyanke na hafi akazi kugira tumenye imice y'abantu iyi Kenya yacu ifite. Muri iyi ndwi uwo mugambi watanguriwe mu ntara 15 kuri 47 zigize Kenya, ariko ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu Kenya Human Rights ryajyanye ibirego mu butungane rinenga uwo mugambi kuba uri gukorwa abanyagihugu batagishijwe inama. Eroje Wirika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda birabandanya. Mu Burundi abantu baharugwa hafi y'amajanane nibo bazwi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ko bagwaye imibembe. Muganga Pancras ntibarufata akora mu mugambi jejwe kugwanya iyo ndwara muri ubwo bushikiranganje, avuga ko kuyigwanya ari kwivuza hakiri kare kubo yafashe. Yaganiye na mugenzi wacu Diane Ndonsure ari Bujumbura.
Muganga Pancras ntibarufata ajeje gukurikirana indwara y'imibembe mu mugambi wo kuyigwanya mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu atangura sigura inkomoko yayo.
Iyo ngwara itegwa n'umugera, umugera witwa Mycobacterium repre, n'umugera uca mu bihimba by'ihumekero, turahumeka. No kuvuga rero ibintu bica mu mpwemo, nta muntu numwe adashobora kwandura ingwara mu bihimbe. Aba umwana, aba umukuza, aba umugore, aba umutunzi, aba umukene, abantu bose bashobora kwandura ingwara y'imibembe. Kubo nuvuga ko imigera turayigendana, mugabo uwo mugera washobora no kumara imyaka ibiri gushika 20 atakimenyetso uragira. Mugabo bivanye na abasata b'umubiri bakomeye.
Uwo iyo ngwara yafashe biragoye ko abimenya kuko atabubabare yumva. Ariko muganga arasigura ibimenyetso nyamukuru nubwo bitoroshe kubona.
Namabara aza ku mubiri, ayo mabara ntajyana kenshi. Icyo gituma umuntu agwaye umubembe baza kwivuza bateze kubera umubembe nta musonga ntubabara, ni ibara riza kandi yashobora kuza ahantu hose ku mubiri naho utashobora kubona. Abantu bashobora kukubona atiyagira ufise ibara utari ubizi. Hanyuma ayo mabara araza, hanyuma akagira ibinyanya ari ku maboko, ari ku maguru. Bwa ikimenyetso gikomeye n'ayo mabara.
Ingwara y'imibembe irandukira mu mpwemu, uyigwaye atangura kwanduza mu gihe amabara amaze gushika 5 ku mubiri. Ari nacyo gituma muganga avuga ko ukugwanya iyo ngwara bisaba ko umuntu yivuza hakiri kare.
No kuvura abagwaye twodorondera kuko nababariye bamaze kurenza amabara 5 batangiye kwanduza. Twogerageza tukarondera abantu bose bagitangura kugira amabara baze kwivuza hakiri kare, kubera amavuriro yose mu Burundi arashobora kuvura iyo ngwara. Abo twaronse ku mwaka uheze barakize neza, abo ni baca badufasha, baca kwereka abandi ati twaragwaye iyo ngwara none twarakize, ibimenyetso byarazimanganye, bameze neza. Urumva dukeneye abantu badufasha guhimiriza kugira ngo umuntu wese wafise iryo bara aze kwa muganga hakiri kare. Icyo gituma tuvuga tuti arabamenyesha amakuru abantu baserukira abandi, ari mu mashengero, ari mu ntwaro, ahantu hose arabaremesha kiyago, bose badufashe. Umuntu wese wazobona kwibara acaca kwa muganga, birabe ko ari ingwara yo kurukoba cyane ingwara y'umubembe, kugira turebe kumuvura hakiri kare.
Amajambo make ntacyo umuntu yashoboye gukora kugira ntayandure.
Nta kintu na kimwe ushobora gukora kuko nta rucanco turaronga uye tuvura abagwayi. Ikintu gikomeye ni ukuza kwivuza hakiri kare umuntu agize ibara ku mubiri.
Muganga Pancras anavuga ko ingwara y'imibembe kiri nyinshi mu gihugu cy'u Burundi kubera ko igwiriye mu bihugu bihana urubibe.
Nk'uko mwakoze bari nk'amajana 4, nk'ubu twagiye ku 385. Twavuga ko nk'uno mwaka tutabarondeye cyane, abagwayi bariho, ntitwavuga ko cagabanutse, bariho. Nicyo gituma dushaka turondeye abantu benshi badufashe bari mu mihana, bave mu mihana baze kwivuza, dushobore kubapima hakiri kare. Nitwavuga ko umubembe urahera mu Burundi baracariho, kubera ibihugu duhana imbibe na Tanzania na Repubulika ya Kongo bafite ibiharuro binini cyane z'abantu bagwaye, ni benshi cyane.
Muganga Pancras Ntibarufata avuga ko abantu benshi bagwaye imibembe bakira bava mu ntara zihana urubibe n'ibyo bihugu nka Rutana, Makamba, Rumonge, Bubanza na Cibitoke. Aha tukamenyesha ko umunsi wahariwe kugwanya iyo ngwara uzohimbazwa kuri uyu wa 5 muri komine Giharo y'intara ya Rutana. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Kunguru yerekeye inkino ihiganwa ry'umupira w'amaboko wa volleyball mu gice cya 5 cya Afrika ryatanguye i Kigali mu Rwanda. Umumenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda ariko ararikwirikirana.
Hari imikino yamaze kuba twahera nko ku mukino wo mu itsinda rya mbere, aho ikipe ya Reg Volleyball Club yatsinze KVC yo muri Uganda, Reg niyo mu Rwanda. Reg yatsinze KVC yo muri Uganda amaseta 3 ku busa. Hanyuma tujye mu itsinda rya 2, ikipe ya Mostage yo muri Uganda yatsinze Amikare yo mu Ngagara i Burundi. Ni ukuvuga ngo umukino warangiye ari amaseta 3-2. Amikare yo mu Ngagara rero ikaba twavuga ko yanasezerewe, cyane cyane ko n'umukino wakurikiyeho yatsinzwe na Gisagara Volleyball Club amaseta 3 ku busa. Aho hari mu itsinda rya 2. Mu itsinda rya 3 ikipe ya kaminuza ya UTB, ni ukuvuga kaminuza y'ubukerarugendo hano i Kigali, yatsinze ikipe yo muri Ethiopia yitwa Olaita amaseta 3-1. Bivuze ngo Olaita kuko yanatsinzwe na Kirehe Volleyball Club amaseta 3 ku busa, Olaita nayo kimwe na Mikari nayo imaze kubabwira mu itsinda rya 2 nayo yasezerewe. Hanyuma mu itsinda rya 4 ikipe yitwa Sports S yatsinze APE Volleyball Club amaseta 3-2, bakiranwe na Seoul. Ni ukuvuga ngo Sports S yo muri Uganda yatsinze APE. Ni ukuvuga ngo niko iyo mikino igeze kuri itandatu yabaye kuri uyu wa 3 nuko yarangiye. ikaba rero irangiye hari amakipe abiri asezerewe ariyo Amicale y'Ingagara i Burundi ndetse na Olaita yo muri Ethiopia. Ejo rero kwa kane uyu munsi kwa kane amakipe akaba agomba gukomeza hakinwa amajonjoro.
Utubwiye mu kanya yuko hari amatsinda ane yego wavuze amakipe yakinnye ariko rero ntabwo tuzi natarakina ni ukuvuga mbese amatsinda ntabwo tuzi neza uko ateye ate
duhereye mu itsinda rya mbere harimo ikipe ya Reg Volleyball Club ni ikipe ya sosiyete ishinzwe ibirebana n'ingufu z'amashanyarazi mu Rwanda. Hakabamo Kampala Amateur Volleyball Club izwi nka KVC yo muri Uganda ndetse n'ikipe muri Tanzania yitwa Josh Stars. Ubwo rero iryo ni rya itsinda rya mbere. Irya kabiri ririmo Gisagara Volleyball Club yo mu Rwanda, harimo ni Monsters yo muri Uganda, hakaba n'ikipe Amicale y'Ingagara mu Burundi. Rero ikaba yamaze no gusezererwa cyane cyane ko yatsinzwe match ebyiri zayo yakinnye umunsi. Ubwo tugiye mu itsinda rya gatatu harimo Kaminuza y'Ubukerarugendo UTB, hakaba Kirehe Volleyball Club ndetse n'ikipe muri Ethiopia yitwa Olaita. Olaita rero nayo yamaze gusezererwa ko yatsinzwe imikino yayo uko ari ibiri. Itsinda rya kane ririmo APR Volleyball Club yo mu Rwanda, hakabamo Sports SC yo muri Uganda ndetse n'ikipe yitwa Wada Warabu yo muri Ethiopia. Ahangaha muri itsinda rya kane habaye umukino umwe aho Sports SC yo muri Uganda yatsinze APR Volleyball Club yo mu Rwanda amaseta 3-2. Uyu munsi wa kane nibwo hakomeza aya majonjora akararangiye. Kwa gatanu munsi w'ejo kwa gatanu hazaba hateganyijwe imikino ya kimwe cya kane kirangiza, kuko amakipe ni 12 ariko buri tsinda rizagenda rizamura amakipe abiri abiri azakina kimwe cya kane kirangiza. Icyo kimwe cya kane kirangiza giteganyijwe kwa gatanu, hanyuma ndetse ku mugoroba wo kwa gatanu hakaba na kimwe cya kabiri kirangiza imikino ya final cyangwa se imikino isoza igikombe ikazaba kwa gatandatu guhera saa 10:00 z'umugoroba. Ariko mbere yaho hakazaba habaye n'umukino wo guhatana umwanya wa gatatu,
hanyuma rero ikipe izatsinda izahabwa igikombe.
Izahabwa igikombe ndetse n'amashimwe agiye atandukanye, cyane cyane ko ikipe izatwara igikombe izegukana amadolari y'Amerika 1,200,000. Ubwo ni ya kabiri izagenda ihabwa ibihembo bikurikije uko byateganyijwe, ariko igihembo nyamukuru ni igikombe ndetse n'amafaranga y'Amanyamerika 1,200,000 amadolari y'Amanyamerika.
Jean Claude Munyandinda, tuvuganye muri iri joro ryo kuwa gatatu rishyirwa kane umukino wa nyuma ukirangira, none uko imikino wayikurikiye kuri uyu wa gatatu rubanda bayitabira gute?
Wabonaga ko abantu ari benshi cyane, gusa ubwo bwinshi bwabo twabufata mu bice wenda bigiye bitandukanye, cyane cyane ko uko amabwiriza ameze ajyanye n'imyinjirize ndetse n'imyishyurize avuga ko aya majonjora ni ukuvuga ino mikino iteganyijwe kubera mu matsinda ko kwinjira ni ubuntu. Gusa guhera kwa gatanu ubwo bazaba bakina kimwe cya kane ndetse na kimwe cya kabiri kirangiza, aho ho abagomba kwitabira imikino bagomba kuzaba bishyura, ni ukuvuga ngo mu bice byo hejuru cyane cyane nyine hejuru muri stade bazajya bishyura amafaranga 1,000,000 y'amanyarwanda, hanyuma abashaka kwica muri ya myanya yo hasi bishyure 1,200,000. Aha rero umuntu wenda azatangira kumenya neza ishusho y'abitabiriye ubwo bazaba batangiye kwishyura, kuko burya soma iyo bavuze ngo kwinjira ni ubusa cyangwa se ni ubuntu, usanga n'utari ufite iyo gahunda agira ati akabwirwa na mugenzi we ko hari umukino kuri stade ntoya y'Amahoro, kwinjira ko ari ubuntu bakaza nyine nta kwitangira. Ariko rero ubwo guhera kwa gatanu niho tuzamenya ese koko ni ugukundwa kwa volleyball cyangwa se ni uko nyine ibintu bitishyujwe abantu babyitabira byinshi.
Jean Claude Munyandinda, twibutse abatwumva yuko iri ngiri ari irushanwa ry'igice cya kane cya Afurika muri volleyball ku makipe y'amaclub, ntabwo ari amakipe y'ibihugu.
Ni irushanwa rya zone 5 cyangwa se agace ka gatanu cyangwa se akarere ka gatanu k'imikino, ni ku maclub cyane cyane ko birebana n'amakipe y'ibihugu. Amarushanwa yo muri uru rwego kubirebana n'amakipe y'ibihugu ateganyijwe mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Ubu ni muri uru maclub bahereye ku makipe yabaye ya mbere aho aturuka, ariko bitabujije ko n'andi makipe ashatse kwiyandikisha cyangwa se yumva afite inyota yo kuba yahangana muri iki cyiciro nayo yemererwa. Ubwo ni ukuvuga ngo n'amaclub mu turere hakiyongeraho harayatwaye ibikombe cyangwa se shampiyona mu mwuto turere twayo, ariko hakiyongeraho n'andi abishatse yanabisabye.
Jean Claude Munyandinda, urakoze cyane.
Murakoze cyane Thomas.
Inshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye, mwakoze kudutega amatwi. tubatumiye kubandanya mudukwirikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.